Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Mwiriwe mwese bakunzi baradio Nzamba agateka kawe sangwikaze mu makuru yacu kuri uyu munsi wa gatandatu turigenekerezo rya 30 gitugu tumwaka 2021 amakuru nayo tugiye kubashikiriza akabagizwe n'inkingo nkuru zikurikira. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba bitura mu Gwisentebe ujeje gutatura amasasi y'amatongo n'ayandi matungo bakaba bidoga bafatiye ku biturire bihabwa abajeje gutatura amasasi y'amatongo muri uwo mugwi. Bamwe mu babafasha kuronka be no kurya ibiturire bakaba bamaze gutabwa muri yompi muraza kubyumva. Mujanye nagateka kazi na muntu baratabariza Christophe Ndayiragije amazindwi zibiri yarabuzwe irengero abo ni bamwe mu begereye umuryango wiwe bavuga ko afise amakenga ku mutekano wiwe navyo nyene muraza kubyumva naye mu mpera zano makuru nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikigabane ku isoko turuna ni ngoma radio. Uyu munsi tukaza kuganira ku munzi z'abarundi biga ibijyanye no guteka bari mu gihugu cy'u Rwanda mukanya midoni dot muraye makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Hari umukozi wo mu ibohero rikuru rya Mpimba yabuzwe irengero kuva ku munsi wa kane. Christian Ntwari umuryango wiwe uvuga ko umuheruka igihe yaragiye ku kazi ariko ntiwasubiye kumukubita ijisho kugeza uyu munsi. Umupfasoni wiwe asaba umukoresha wiwe gufasha kugira umugabo wiwe aboneke. Tumwumvirize.
Yari atwaye convocation ino mu zakabezi rero acarazimangana ntitwasubiye kumubona. Donc bari batwaye convocation yo gufatisha umuntu ngo ku buryo bw'amatohoza yaraguye ku kazi yarekipeye hama rero bakamurungikanya iyo convocation rero yahereza atwara iyo convocation ntitwasubiye kumubona. N'ubu tuvuye kwa chef de quartier ino nyene yari yazanye uwo yari yazanye convocation ariko atubwiye yuko batigeze babonana ko ni nimero ziwe atazizi atanuwazi. Twaciye ku kazi aho yari asanzwe akora naho nyine batubwiye ati bagomba baje mu byambu barondetse kandi n'igipolisi kiretse kirabijamwo. Twebwe dusaba kweri ko uwo muntu bo muturondera akaboneka aho ari hose kuko ni inzirakarengane nacyo ariko aragira. Twebwe ikintu dusaba nk'ahantu yakora nuko naho nyene bodufasha kurondera kubera dufite amakuru yuko uwo munsi yoba yaragarutse akahaca mu masaa cyenda baramubonye ku kazi rero bacavuga ati twace tubona asubira gutaha naho nyene urumva badufashe badutohoreza amatohoza yuko ungene byagenze uwo munsi naho bavuga ko yari yarekikeye.
Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba kugira tumubaze ibijanye na Christian Ntwari ariko ntitwashoboye kumuronka. Tukiri muri ico gisata nyene cy'agateka kazi na muntu umuryango w'umusore Christophe Ndayiragije wo muri commune Kiganda y'intara ya Muramvya yaranyuruzwe haraheze indwi zibiri uratekewe n'ubwoba kuba utaramenya aho wabo ari. Christophe Ndayiragije yahagaritswe yagirizwa ko yoba akorana n'imigwi ihungabanya umutekano akaba yaraherutse gusohoka ibohero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu uwo bavukana ariwe Odette Nizigama arashikiriza amakenga umuryango ufise agasaba abajeje intwaro kwerekana aho wabo ari. Tumwumvirize.
Amaze kuduga rero kwa kabiri w'isome niheze niho baza muhira kumufata hanyuma tuvukana tukapadure chance nawe yari yagiye mu ikonje muhira arambarira ko baje kumufata ngende amuganira ko namaze kuvugana n'abategetsi navuganye na komiseri mvugana na buramatari mvugana na musantere none boda kumufata gute kandi babize cyaturahamagara komiseri. Komiseri acharambara ati siho ndi ati ndi Bujumbura ati hinge nina duganzo bibaza ariko ntigeze avuga ati reka mpamagare ndabibaza ibyo bica bimera gucyo bacada gutogwa ariko kuza muhira yatowe n'utwara iposition y'ikiganda kuri brigade hanyuma arajadanana n'utwara imbonera kure acadanana n'imbonera kure ziba hafi y'iwacu abantu nyine baradakura ariko no mukumufata barapresiza neza waswa nimbona yakore yarapresiza ko ari umuntu muri family yamufatishije ari ibintu by'amatongo bamwe baramutwara amazi kumutwatwe niho twamuherukiye antereta yamushikanye kuri brigade guhacaga pick up iramutwara imuramze imuramze yashitseho turamenya ko yashitse muramze ariko naho twamuherukiye gushika ino saha rero amakenga nk'umuryango dufise batubwira ko ari muri documentation ibujumbura ariko gushika ino saha nk'umuryango nta muntu aramubona nta kintu kimwe gushika ino saha tuzi nta kintu kimwe kisofa yagiye ko nta kintu cy'umugambwe yararimo ubu yari kari yungunganya kugira ngo nawe agire ubuzima nk'abandi bantu rero icyo twifuza nk'umuryango n'ukuri kukarenganya ari karakirirwa twa twituye inzego icyo dusaba gico nsaba nk'umuvukani wiyo nkamushikiwe ndifuza umukuru w'igihugu ko ashaka kutwengano tubwira ko ari muri documentation y'ubujumbura ariko iyo documentation batubwira ntituzi yariyo gushika ino saha ntituzi hariho ayo bari
amakuru dukura mwishyirahamwe Focode mu mugambi waryo ndondeza yemeza ko Christophe Ndayiragije yobafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihohoterwa rya kirimwe muntu akate Burundi ribona ko ibintu bijyanye n'inyuruzwa ry'abantu batavuga rumwe na leta byamaze kurenga urugero iryo shyirahamwe ariko rivuga ko bitebuke abakora ibyo byaha bazotinda bagakubitwa intaye mu gahanga bakishura ibyo bakoze kuko ibyo byaha ngo ntibyibagirwa kurikira Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe akate Burundi
ibyo bintu byo gufata abantu bakabugwa irengero byamye biranga intwaro ya CNDD-FDD n'ubu birabandanya kwiyerekana mu gihugu inkuru turonka nuko muri za mabanda makamba na kiganda muri muranda ibyo bintu n'ubu babandanya bafata abantu bakafatwa abantu bambaye imuzi z'igipolisi bakabugwa irengero cyabaje nuko abanyagihugu menga batanguye kubimenyera aho bumva umuntu yafashwe ntibakome induru canke banamubonye bagafatwa agafatwa abantu babibona ntibakome induru kubera ubwoba ko kubera ko hamwe bo bivuga garagara ko bariko barasemerera nabo bohaba bagirirwa nabi ico twosaba abanyagihugu rero nuko botsinda ubwo bwoba bakavuza induru kuko ruri yabandi rutabibagiye bogerageza bakagira uko bashoboye kose kugira ngo abo bantu baba bakoze ibyo bintu bamenyekane leta numva byongora kugira n'ico tuyisaba kuko dukekeranya ko babizi turazi ko babizi ahubwo kubona ataco bakora ko nibyo byo twereka yuko nabo harimo abantu bari mu nzego zo hejuru muri leta baba babifisemo uruhara eka mbere n'ababikora biramaze kugaragara ko usanga ari mu biro by'iperereza abapolisi mbere nabo muri ya mugwi y'imbonerakure yegukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyagihugu rero bateze gufata ingingo zabo kugira ngo bene nabo bantu bakora ibintu bamenyekane ibyemezo byinshi babishyire hafi babyegeranye kubera ejo cyangwa hirya y'ejo ubutungane burashobora kuva mu gace rero bugakora ariko rero nibwagera gukora buzaba bukeneye icyo bukorera ko mbere be n'ibyo byaha ni ibyaha bidahagarika dufatiye ku mwanya biba bimaze batari ko barabitohoza ko byo bita mu gifaransa twari ko ama crime imprescriptible
muri ko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka radio Inzamba agateka kawe
nagakuru kumugwi wari washizweho n'umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka ni mu gihe kiringo cindwi zibiri carumanye kuvaho umukuru w'igihugu asabye icegeranyo cy'abafise icyo babazwa ku mafaranga agera ku miliyaridi 54 z'amarundi zatanzwe na leta kugira hubakwe urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza kwigenekerezo rya 15 za kuno kwezi niho Evariste Ndayishimiye yari yishikiye kuri urwo rugomero avayo ashikirije ijambo yizeza abarundi ko ayo mafaranga atazogenda amazima yongo kandi ko ugo rugomero rubwirizwa kuzokubakwa. Umukuru w'igihugu yaciye asaba umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka gushiraho umugwi uzokwerekana mu ndwi zitarenga zibiri uruhara rw'umwe wese mu bafise icyo babazwa muri iyo dosiye. Mu gihe izo ndwi zibiri zaraye ziheze, ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira atange umuco kuri icyo gikorwa cyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turabana n'amakuru twabateguriye, umwe mu bantu bakorana n'abakozi b'umugwi Sentebe hamwe na senare yawo yagirizwa gutoza ibiturire yarahagaritswe kuri uyu wa kane n'igipolisi mu Buheka ni muri komine ya Nyanzarake. Abanyagihugu basaba ko hokorwa amatohoza no kubandi bakozi b'umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Sentebe bakorana nabo bagahagarikwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Ni inkuru dushikirizwa na Prosper Zisabira.
Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane ku muhaniwe uri ku mutumba Buheka wa zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake. Abaye uwa kabiri ahagaritswe yagirizwa kwegeranya ibiturire by'abakozi b'umugwi SMTB na senare yawo. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu b'abinyanzarake, uwo Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi cyariko kirondera abo bita abakomisiyoneri bamaze iminsi barondegwa baba ngaho muri komine Nyanzarake. Bavugwa mu itozwa y'ibiturire batoreza abakozi b'umugwi Sentebe hamwe na senare yawo. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho imiryango ine iva muri iyo zone nyene ya Kazirabageni yagiye kwitura buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana kwa 14 gitugutu. Ni nyuma yaho senare idasanzwe ishikirije amatongo abahungutse bakagiriza abakozi b'umugwi Sentebe kuhengama bivuye ku biturire bitangishwa nabo bita abakomisiyoneri. Uwo Sayinzoga Enoke akaba ahagarikiwe inyuma y'uwitwa Runyabuye Andre Batazira Kararoshe ahagarikiwe araheze indwi zibiri. Imiryango itari mike ikaba yari yahavuye ijya kugariza ku gipolisi Nyanzarake kuwa 18 z'uku kwezi, aho bari bumvise ku gipolisi kigomba kurekura uwo Runyabuye Andre. Abo banyagihugu bo muri zone Kazirabageni bagiriza abo bakomisiyoneri amwe n'abakozi ba SNTB na senare yawo ko baca imanza bakoresheje ibiturire. Aho ngo ni mu gihe hari n'abacirirwa imanza batigeze bahamagagwa mbere bamwe batari no mu gihugu. Aho abo banyazwe amatongo bakavuga ko nayo matongo banyaga na SNTB hamwe na senare yawo batanayashikiriza abo bayitirira. Wacakoteshwa nabo bakomisiyoneri ku kiringo cy'imyaka iri hagati ya 15 na 20. Ayo mahera avamwo nayo akaba ariyo aheza agakoreshwa mu gutanga ibiturire ku yandi matongo. Ayo makuru nyene akavuga ko abari basanzwe bakorana n'uwo mugwi muri izo z'ubukomisiyoneri bakaba benshi baciye bahunga. Abo banyagihugu bagasaba ko amatohoza yokogwa no mu bakozi bo muri SNTB hamwe na senare yawo kugira bakurikiranwe. Enoke Sayinzoga rikaba rigize kabiri ahagarikwa muri uno mwaka kuko yari yarigeze guhagarikwa n'iperereza mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Radio Nzamba twagerageje kurondera urongoye mu gwi Sentebe mu gihugu ariko telefone yiwe ntiyadukundiye.
Arakenuye Prosper Nzisabira unaho n'umwanya w'ikigabane ku isoko cy'urunani rwa radio RPA Inzamba na Televiziyo Renaissance. Uyu munsi tugaba tubayagira ku bijyanye n'umwuga wo guteka wigwa n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigabane ku isoko cy'uyu munsi tukaba tugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu bihumbi bibiri na 2018 bagitangura kwigisha ivyo gukinjika hari abanyeshure 35, ubu abanyeshure bangana 45 bigwa muga mu kigo Oasis of Peace cishira hamwe Maison Shalom ikigali mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe iryo shira hamwe ryaraye rihimbaje imyaka 28 rishinzwe, urunani rw'ibimenyesha makuru rwashimye kuvugana n'abo banyeshure abigisha babo hamwe n'abajeje izo nyigisho muri iryo shira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 30 gitugutu mu 2021. Ndabahaye ikaze. Bagizwe n'impunzi z'abarundi, impunzi z'abanyekongo hamwe n'abanyarwanda bose hamwe ubu ni 45 abo bakurikirana ivyigwa vyo guteka mu kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom. Ivyo vyigwa bitunganije gute? mugenzi wacu Beni Axela Kana wa Radio Inzamba yarabikurikiranye.
Ahasanzwe hari icicaro gikuru c'ikigo mpuzamakungu Maison Shalom mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali, niho higira urwaruka rw'imiyabaga y'abasore n'inkumi bagizwe n'impunzi 32 z'Abarundi, Abanyarwanda 6 hamwe n'impunzi z'Abakongomani 7. Bose bambaye umwambaro uranga uwo mwuga wo guteka. Aho bari mu gikoni bariko barimenyereza gutegura ibifungurwa bitandukanye. Nahigo Gervais ni umusore w'umurundi yapfuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Amenyesha ko ubumenyi amaze kuronka naho atobaronsa akazi wenyene yo kwikorera.
Twize uburyo bwishi bwo guteka ibijyanye n'amasose, turiga uburyo bwo guteka inkoko, turiga ibintu by'imigati, gutegura imigati n'amakeke na biswi. Ubundi ibintu twiga ushobora kutabona akazi wewe ubwawe ugakora ibyo wize ukihangira imirimo ku byo wize. Hari igihe twumva ibintu by'umwuga guteka twumenga ibintu bigayitse cyane, ariko ubu nasanze ari ibintu bitunze abantu benshi.
Uwa Mahoro Pelagi mwigeme w'umunyarwanda ariko akurikira ibyo vyigwa. Ati kuva ntanguye kwiga guteka ntabwo bwa kazoza ngifise.
Ugiye nari naraza hano numvaga yuko bidashoboka, ariko kugeza ubu ngubu nifitemo icyizere yuko hari ibyo nabasha gukora byafasha no mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza.
Umwigeme yavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama na Deje Radukunda arashima izo nyigisho, kuko ngo bari guhava bagwa mu ngeso mbi kubera ubukene no kubura icyo bakora.
Turashimiye Meze Shalome ukuntu yadufashe ikatuzana ngaha kwiga, kuko itadufata natwe tuba tumeze nabi, tuba twabuze icyo dukora, tukavamo abandi bana badahesha agaciro ababyeyi babo, ariko bavata ijya mu yindi myuga mibi dushakisha amafaranga ukundi.
Fred Ruzindana umwe mu bigisha babo yemeza ko umunyeshure asohoka iryo shure ari kigwanirwa ku isoko ry'akazi.
Niki cyatuma ngiye boss naguha akazi? Icyo ngicyo nicyo twebwe tureba tukagishyiraho ingufu zacu zose kugira ngo umwana ave manga bavuga ati niwe dushaka. Iyo barangije kwiganga bajya muri stage, abagiye muri stage ntabwo bagaruka, ntabwo basubira mu nkambi. Tugire ibintu twita guest speakers, hazo umushyitsi ubumenyereye muri carrière akabiri kukuntu yatangiye, kuko abantu benshi bari muri industry turimo batangira hasi. Ubu ngaho bageze nabona ifite icyizere, bumva yuko utamuhaye akazi wamugiriye neza kuko nawe yakikorera.
Iryo shuri risanzwe rifitanye amasezerano n'amahoteli yo ku rwego rwo hejuru ari ku rugero rw'inyenyeri 5. Iyo abo banyeshure bahejeje ivyigwa niho baja kwimenyereza.
Ariko ari ishuri ibibazo by'abagenzi bacu ba Television Renaissance Joanna Gwiza ashinzwe gutumatuma nako mwishira hamwe Maison Shalom ntakekeranya kuwo mwuga wo guteka uzofasha kwibeshaho abariko barawiga.
Icyo twifuza cyambere nuko ubumenyi ba bigiye hano bawutwara hanze, donc bakajya kwikorera bamwe bakazakora mu ma restaurant cyangwa bamwe bakazafungura na restaurant zabo kugira babashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo.
Iruhande y'uwo mwuga wo gukinjika, ishyirahamwe Maison Shalom risanzwe ryigisha impunzi z'Abarundi umwuga wo gukora ibirato, umwuga wo gushushanya n'ibindi. Aha akaba ariho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 30 gitugutu mu 2021. Emile Ribasumba nije nakibashikirije, ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA mu gusozera ano makuru nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Turababwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi, ari no munsi tukaba tuyasomegwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kazi murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi, ayo nayo tukaba tuyatangurira ku nkuru ijanye n'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ikinyamakuru SOS Media cyandika ku mpunzi z'Abarundi zirenga 50 zahagaritswe zigeze ku mupaka igihugu cya Kenya gihana na Tanzania. Mu gihe izo mpunzi zariko zirajabuka urubibe, igipolisi cya Kenya cyazihagarikiye ku mupaka mu karere ka Migori. Munyuma abo Barundi baciye basubizwa abategetsi b'igihugu cya Tanzania. Benshi muri abo Barundi bagizwe n'abana n'abakenyezi bari bavuye mu makambi y'impunzi atandukanye y'igihugu cya Tanzania, benshi bakaba bava mu ikambi ya Nyarugusu bakaba bashaka kuja mu ikambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya ibyo benshi mu mpunzi z'Abarundi bari muri Tanzania bifuza kuko babayeho nabi cyane muri ico gihugu ariko rero naho bashaka kuva muri ico gihugu cya Tanzania ni gikorwa kitazoborohera kuko nkuko byandikwa n'ico kinyamakuru SOS Media ngo mu ntango zinondwi ujejwe igisata c'impunzi mu gihugu cya Tanzania yavuze ko ataruhusha na rumwe azoha impunzi y'umurundi ashaka gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu Sudi Makibasi ashaka ahubwo guhimiriza impunzi z'Abarundi kwiyandikisha hanyuma bagatahuka babyishakiye kuko Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi igihe aheruka muri Tanzania yavuze ko umutekano ari wose mu gisata c'imigenderanire naho ikigo c'abafaransa c'itororokanizo ry'amakuru AFP kiravuga intambamyi zituma Burundi butarungika abasoda benshi mu bikorwa byawo ni byo kugarukana amahoro mu rugendo rwiwe Jean-Pierre Lacroix icegera cy'umunyabanga mukuru wawe ni ajejwe kugarukana amahoro yaravuganye n'abategetsi b'u Burundi ijanye no kuja kugarukana amahoro mu mahanga abategetsi bavuga ko ico gikorwa ari kimwe mu byinjiza amafaranga y'agaciro k'igihugu cy'u Burundi mu gihe ubutunzi bugeze aho umwasi ashaka AFP kiravuga ingorane nyamukuru igihugu gifise ya mbere ngo nuko kuva mu 2015 abanyaburayi bategura abasirikare barisubiriye iwabo ishirahamwe woni rishaka kuraba aho imyiteguro igeze iyindi ntambamyi ni ijanye n'indero ishirahamwe oni ryarasavye abategetsi b'u Burundi gutohoza ku basirikare 20 bagirizwa gufata ku nguvu igihe bari muri Centrafrique haraheze imyaka 5 ubwa nyuma leta y'u Burundi iguma ishaka kurungika muri ibyo bikorwa bame muntu azangabo bagirizwa ivyaha bihambaye byo gutosekaza agati ya karikema muntu kuva mu mwaka w'2015 mu bijanye n'amagara y'abantu naho ikinyamakuru iwacu candika ku vyerekeye urucanco rukingira COVID-19 ruriko ruratangwa kigira kiti mu gisagara ca Bujumbura ari naho honyene rutangirwa abarundi ntago bitabira inyuma y'indwi ico gikorwa gitanguye incanco 389 nizo zimaze gutangwa mu bibanza bine biri mu gisagara ca Bujumbura nkuko ico kinyamakuru kibimenyesha ngo hari abayicandagisha batabishaka kuko bahimirizwa n'abari mu miryango yabo biturutse ko ubwo rucanco ruturuka mu Bushinwa rubatera amakenga umukenyezi w'imyaka 60 avuga ko yataba abana biwe bamuhimirije ntiyari kugenda mu byari kuba byiza bazanye incanjo nyinshi akihitamwo ugwa ashatse avuga ko avize amakenga ku rucanjo rwatanzwe n'Ubushinwa amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi turasozerere ku nkuru y'ubutunzi ikinyamakuru Burundi Eko cyandika ku iterambere ry'urudandazwa rubera i Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya iryo soko rya Bugarama riri mu mahwane y'amabarabara makuru y'igihugu nimero ya mbere na nimero ya kabiri kuva kera aho i Bugarama hazwi hantu hari akanyama karyoshe hamwe n'imboga n'ivyamwa bitandukanye aho hantu hari ibidandazwa byinshi kubera uruja n'uruza rw'ingenzi abakeneye kwivuna akanyota bajayo abashaka gusuma imboga n'ivyamwa nabo nyene nuko ubwo rudandazwa rero ntirukogwa n'abagabo gusa abadandaza b'abakenyezi barahari nabo nyene haba ku murango cyahe mu ijoro umwe mu bakenyezi yavuganye n'ikinyamakuru Burundi Eko aremeza ko abadandaza gushika saa 2 z'ijoro ariko rero mu ijoro abakiriya baronka n'abasanzwe baba ngaho nyene kuko abandi baba basubiye iyo baje bava uwo mukenyezi akarangiza avuga ko i Bugarama ari hazeye uburara n'uburamuko aho rero niho turangirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi Jorge Nimenya ndabashimiye na kagaruka naho kuwa gatandatu za kuri Radio Inzamba
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
inungaha dusozere amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya Parfait Mudasigana ndabifurije kugira weekend nziza.